sur VOA Afrique.
Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi miko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Jewe Diane nini nahazwe. Mu Burundi imvura yaguye mu ijoro ryejo kwa kane yarononye ibitari bike mu makomune ya Rugombo na Buganda hayo makomune ari mu ntara ya Cibitoke.
Icya mbere ni ukubanza kwegeranya ibyononekaye hama twige icyo twokora kugira tubisanure hama igikurikira ni ukurondera ubufasha.
Niyo buhungiro Salvatore haserukira imbere y'amategeko ishure ry'ubuhinga ryo muri commune Buganda murano makuru turakubitira no muri commune ya Rugombo. Hano muri Amerika wa polisi amajana n'amajana n'abajeje intwaro mu gisagara cha Lewiston bariko barondeza uruhigi umugabo w'imyaka 40 yitishije amasasu abagera kuri 18 muri leta ya Maine hari ku munsi wa gatatu. Amerika yemeza ko igisirikare cy'u Burusiya kiriko kirica ingabo zacu zidakwirikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri Ukraine. Intambara ya Israel na Hamas, Ufaransa busaba ko intambara y'izo mpande zibiri ihagarara, ibihugu vya Jordania na Misiri byo biharanira ko abanyepalestina batova ku butaka bwabo. Idoni duyano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye ni mukanyi sase tubafitiye n'inkuru ya sport mu mpera z'ano makuru. Nongere ndabahe mwiriwe ni kaze nshuti bakunze bijuru rya Amerika. Norvège izotanga izindi miliyoni zitatu n'ibihumbi 300 vy'amaero agenewe ibihugu vyo mu karere ka Sahel kabandanya kuvugwamwo umutekano muke ni mfashanyo ije kwiyongera ku zindi miliyoni 20 z'amaero ico gihugu cahako karere ku mwaka. Fidel Niyongabo atubwira ibindi kuri no nkuru.
Iyo mfashanyo shasha izohabwa ibihugu vya Mali, Burkina Faso, Niger na Chad zocishwa mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishirahamwe rijejwe gutabara kwa Rouge. Umushikiranganji ajejwe iterambere mu makungu w'igihugu ca Norvege Anne Tvinnerheim yabwiye itangazamakuru ko mu gihe amaso y'amakungu ashimikiye ku ntara ya Gaza n'ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ibindi bibazo bikomeye biriko birigaragaza mu bindi bice bitandukanye vyo ku isi. Anne Beth Tvinnerheim yatangaje ko abanyagihugu babandanya gusinzikara bikomeye mu karere ka Sahel yavuze ko amafaranga agenewe kubafasha adakwiye kuko ibice 40% gusa by'ibikenewe ku banyagihugu baho ari byo byaronse imfashanyo y'amafaranga. Leta ya Norvège yatangaje ko akarere ka Sahel kasinzikajwe n'ubwicanyi n'uruhagarara hamwe n'umutekano muke bibandanya kuhibonekeza. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 37 million bakeneye imfashanyo no gukingigwa muri Burkina Faso, uburaruko bwa Cameroon, Chad, Mali, Niger n'uburaruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Muri Mali honye n'abantu 1,800,000 barakeneye imfashanyo.
Fidela Niyongabo urakenuye tuve mu karere ka Sahel tuja mu karere ka Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara aho umushikiranganji wa mbere w'Ubudagi Chancelier Olaf Scholz azogendera mu mpera zinondwi n'urugendo ruzoba rugize urwa gatatu mu kiringo c'imyaka ibiri ejo ni mu kankusi.
Ministri w'intebe Scholz azasura igihugu cya Nigeria gikora ingufu nyinshi z'amashanyarazi kimwe na Ghana. Ikibazo cy'abinjira n'abasohoka hamwe n'umutekano muke muri Afrika y'Uburengerazuba nabyo biri kuri gahunda ye y'ibyazasuzuma. Anton Hofreiter, umushingamategeko wo mu ishyaka German Green Party, yavuze ko impamvu y'urwo ruzinduko ishingiye ku kubaho Ubudage n'Uburayi bikeneye Afrika kurusha uko babitekerezaga. Yabyise uguhumuka guciriritse iyo abantu babonye ko umuryango umwe bw'Uburayi ukeneye abawufasha kurwanya ivogera ry'Uburusiya muri Ukraine. Intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas byatumye mu buryo bwihariye umuryango w'umwe bw'Uburayi urushaho gukenera ibitanga ingufu. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko nyuma yuko Uburusiya buvogereye Ukraine mu kwezi kwa kabiri umwaka 2022, Ubudage gahindukiriye Qatar kugira ngo bubone gazi iyunguruye yari ikenewe mu nganda zabwo. Ibishobora kugenda nabi mu mpande zose z'uburasirazuba bwo hagati byibukije ko hakenewe amasoko atandukanye atanga ingufu. abasesengura ibintu bavuze ko Budage bushobora gufasha mu bijyanye n'urwego rwa peteroli rushyirwamo amafaranga adahagije muri Nigeria. Bushobora no kwifashisha abakozi b'abanyagana by'umwihariko inzobere mu ikoranabuhanga mu masosiyete yo mu rwego rwa hagati.
Hejo ya Amerika turabandanya n'amakuru naho dutandukire iyindi migabane atari muri Afrika. President w'Ufaransa Emmanuel Macron asaba gahengwe mu ntambara hagati ya Israel n'umugwi wa Hamas kugira ngo abasivile bo mu ntara ya Gaza bakingigwe. Fidel Yongabo aragarutse.
President Emmanuel Macron yaremeye ko Israel ifise uburenganzira bwo kugwanya iterabwoba. Yamara yatangaje ko ingingo ya Israel yo kuzibira intara ya Gaza kuburyo atacinjije canke gwisohoke no gukora ibitero idatora ku banyagihugu n'ibitero itegekanya gukora muri Gaza ikoresheje inteko zigwanira ku butaka ari ibintu bigeramiye bikomeye abasivile. Yasavye ko hoba agahengwe mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu muri Gaza basinzikajwe n'ibitero by'amabombe bya Israel. Ibyo bitero byabaye inyishu ku bitero mu Hamas wakoze kuri ico gihugu ku itariki ndwi y'uko kwezi kw'icumi. Muri ico gihe kuri wa gatanu igisirikare cya Israel cyagirije umugwi Hamas kukoresha ibitaro mu ntara ya Gaza nk'ibibanza byo guteguriramwo ibitero ku butaka bwa Israel. Ni mu gihe ingwani ibandanya mu ntara ya Gaza, umuvugizi w'igisirikare cya Israel Daniel Hagari yabwiye abamenyeshamakuru ko abagwanyi b'umugwi Hamas bakora ibitero bari mu bitaro mu ntara ya Gaza. Yongeye atangaza kandi ko bakoresha ibitoro biri muri ibyo bibanza kugira bakore ibitero byabo.
Fidela Nyongabo urakoze. Ivya Hamas na Israel turaza kubigaruka ko mu mpera zano makuru aho tuza kubabwira aho ibihugu nka Yorodania na Misiri bihagaze. Ariko imbere yaho reka tubanze tuje mu vy'u Burusiya na Ukraine. Navyo iro vya president wa Amerika Maison Blanche vyemeza ko igisirikare c'u Burusiya kiriko kirica ingabo zacu zidakwirikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano mu ntambara zirimo muri Ukraine. Maison Blanche ivuga ko vyerekana ko ingabo z'u Burusiya zitishimye habe namba. Fidela Nyongabo kandi.
John Kirby, umuvugizi mu biro vya President Maison Blanche ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yabwiye abamenyeshamakuru ko bafise amakuru ko igisirikare cy'u Burusiya cishe inteko zacu zanse gukurikiza amabwirizwa. Kirby yavuze ko bafise kandi amakuru ko abasirikare bakuru b'u Burusiya bariko bagabisha kwica abasirikare batari bake hamwe bahunga ibitero vya za muzinga vya Ukraine. Kirby yatangaje ko iyo ari nyifato y'ubunyamaswa. Ambasade y'u Burusiya i Washington ntiyishuye uno nyene ubutumwa bwa email ijwi rya Amerika ryayandikiye risaba kugira icyo ivuze kuri ibyo birego. Inteko za Ukraine n'iz'u Burusiya ziriko zigwanira igisagara cya Avdiivka kiri mu ntara ya Donetsk kuva hagati muri uku kwezi kw'icumi. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko icyo gisagara cyacitse ubunywenywe kubera ibitero by'amabombe Burusiya bwahakoreye. Yamara mu bihe bya vuba inteko z'u Burusiya zaranse gutera ibirindiro by'inteko za Ukraine kubera zatakaje abasirikare benshi cyane. Umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine niwe yatangaje iyo nkuru. Yongeye avuga ko zimwe mu nteko z'u Burusiya zari zagumutse.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Nyongabo na Ejo ni Mukankusi ku makuru baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Ndabibutse ko ibiganiro byacu bitandukanye byaba vya video, amasanamu, amafoto n'ayandi makuru aba yanditse mushobora kubisanga kuri YouTube ariyo VOA Radio yacu. Iyo adresse niyo dukoresha kuri Instagram, Facebook na X. Abalidile Winston muri leta ya Maine mutwumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com nangaho mutwumva ku isi hose. Hano muri Amerika wa polisi amajana n'amajana n'abajeje intwaro mu gisagara cha Lewiston co muri leta ya Maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu barabandanya kurondera cane. Kandi umugabo w'imyaka 40 bemeza ko ari we yagavye igitero c'inkoho cahitanye abantu 18 ku mugoroba ku munsi wa gatatu. Mukanya navuganye na Filamon Dushimire umurundi yanonoso ivy'amategeko akaba n'umuhinga mu vya politique aho mu gisagara cha Portland cegeranye cane na Lewiston. Ntangura ndamubaza icuka kihari muri rusange.
Chuka mwenye tabeni yose na chane chane mwisagara chale Winston na hege chwa mwisagara ubu wa urashari mwenshi kuko ushika ubu na nangu turabona avuga yuko uyu mugabo amaze gufatwa. Abantu rero nibo ubwoba ubwo buracaboneka cyane cyane yuko nko muri Winston n'amamagazini menshi cyangwa abantu baje ku ishuri cyangwa bumwe bumwe aho gusa n'ubwahagaze gushika.
Tuvugana n'abandi baba ngaho muri Maine bari hari abari basabwe kuguma ku buzi bwabo, hari habariko babukoraho mu gihe bemera kugumayo canke ubuzi bubayabaye nibwo bukorwa gusa.
Jebo nibaza ko ari mu mbere yo kugabanya kugabanya ingorane cyangwa amasanga yashobora gushika kubera ibi bihari bivuye kuri uwo muntu nyine urumva yagandaguye abantu hano mu buryo very bunyamaswa kandi biteye ubwoba nibaza yuko ari ubuyageza kugira ngo barabe yuko amasanga nyine bamakene cyane cyane yuko amakuru tumba kuba aramushirako amaboko
leta yamena uyibayemwo igihe kitari gito umuntu akibaza ico gisagara ca Lewiston cakorewemwo ayo mabisha mu bibanza bibiri kingana gute gisagute ku buryo umuntu ashobora gukora ubwo bibisha akaca abura imisingana gute ga filemo hamurabi insiguro yahe nk'ukurikirana politike ya Amerika
nonatabura mvuga yuko muri leta ya May by'ukuri ibintu nk'ibi ntivyari bikunze gushika jewe maze igihe kitari gito hano imyaka irenga cumi ni rya mbere ku by'ukuri haba ikintu nk'iki muri leta ya Maine mu bisagara bigize leta ya Maine igisagara ca Lewiston kinyira kabiri ufatiye ku bantu benshi ba muri ivyo bisagara igisagara ca Baltimore benshi ni Portland ikigira kabiri ni Lewiston ikibazo gishobora kuba kituma kumbure bigora kuba mufata muri leta ya Maine hariho igice kitari gito kizwi n'amashamba bisigura yuko umuntu azi kwinyegeza nk'uyu mutwumvise ko bamubwize bavuze yuko yabaye n'umusirikare mbere wanashaka yarabaye n'umumenyereza abandi byo kurasa canke abigisha bya gisirikare nibaza rero ko ari umuntu afise ubuhinga kumbure muri urwo rwego na cane cane kino narivuze imbere yuko hari amashamba menshi ayo mashamba akaba ashobora kumworohereza kwinyegeza ariko twibaza yuko mu mwanya utari mwinshi cyane mu gihe itari kininiya bazamufata kuko inzego z'umutekano za Amerika muri rusange na leta ya Maine nibaza ko zifise uburyo bukwiye kugira ngo mufate kugira ntabandanye
Filemo uri n'umuhinga mu vy'amategeko impande zitandukanye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragiye zirasaba yuko amategeko agenga ivyo gutunga inkoho asubigwamwo mu banyuma bavuze ko bashigikiye uwo mugambi yuko amategeko agenga ivyo gutunga inkoho asubigwamwo hari umushingamateka Golden yatowe muri Leta ya Maine n'ungaho muri Leta ya Maine yavuze ko yipfuza vy'ukuri ko bisubigwamwo akabwira abagenzi be ko ashaka kwa mushigikira nk'umunyamategeko ubona ari kizokoroha ko uyu mugambi ushigikiwe na bamwe abandi ntibawushigikire ushika
novuga yuko guhindura amategeko muri rusange muri leta zimwe za Amerika bitoroshe kuko bica mu gikorwa kinini novuga kininiya kandi vyose bica mu nama nshingamateka ariko kandi nyene si yonyene kuko iri kumwe na sena rero ntivyoroshe ku by'ukuri guhindura itegeko ariko iki kibazo co gutunga igwanisho ukiravye neza kirakora no kuri politike aho usanga benshi bavuye mu mugambi wa Republicans cyangwa aba Republicans kumwe mu rwego mu Faransa basa n'abashigikiye yuko aya mategeko atohinduka hanyuma bari ku rundi ruhande mu mugambi w'abademokrate nabo bashigikiye yuko hubaho amategeko atunganya neza ingene bigenda kugira ngo umuntu ashobore gutunga ibigwanisho mugabo ico novuga hano abantu bomenya nuko bwirizwa shingiro rya Amerika niryo tegeko rya mbere rikomeye mu gihugu cya Amerika iryo naryo riremerera abantu ko batunga ibigwanisho bishira umuhe
Filemo dushimire tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika twibutsa yuko uri umurundi aba muri leta ya Maine ukaba umuhinga mu vy'amategeko kukanda kurikiranira na hagufi politike ya Amerika. Mwakoze kuduha kano kanya. Tukibutsa rero yuko ico gitero muri leta ya Maine mu gisagara ca Lewiston cagabwe ku munsi wa gatatu ku mugoroba ico gisagara ca Lewiston kibamwo abarundi n'abanyarwanda batari bake eka ndetse nabandi bakomoka mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Tumira amateka gato duce dukubitira muri commune za Rugombo na Buganda mu gihugu c'u Burundi.
Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika mugutera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ino nkuru nayo nayice ku masonga nkitangura imvura ivanze n'igihuhusi yarayiguye mu ijoro ryo kuri no wa kane igwa ma commune ya Rugombo na Buganda mu ntara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi iyo mvura yarononye ibitari bike ibiharuro vy'imfata kibanza bitangana n'abajeje intwaro vyerekana ko abantu batanu bakomeretse amazarenga 600 amashure 20 amasengero 12 birabomagurika reka ibindi kuri no nkuru tubaze Desire Hatungimana Kigali mu Rwanda.
muri kino gihe abakozweho bari mu barabara kubera amazu yabo yabomotse ibiri mu nzu navyo birononekara n'abanyagihugu bari mu buzima buba yabaye batunze imiryango n'abana babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kuba ari mu maganya adasanzwe
twebwe twabonye ko ari baryaguye ntitubona ico twofata n'ico dukora
ibintu byabayeho inzu yarabomotse ibomoka yose irimo ibakwibarabara urumva na kina kimwe dusigaranye
cyabaye ngaha muri gasenyene n'agahomera abantu bakobera amazu menshi yaragorotse bamwe turero katurana pfuna gure karo
twebwe jo haru abuye imvura nyinshi haraboneka n'umuyaga mwinshi kabisa inzu zirononekara ziraguruka abandi bariko barangara nk'abapanga ibo burumva ni ngorane nk'uto bafise n'amafaranga ngo gucapanga bunyene ashaje mu barabara
abanyagihugu barafise ico basaba leta muri bino bihe bidasanzwe
cyo twifuza twosaba leta umubyeyi ugiye dufata umugongo mwibi bihe bigoye turimo
twasaba ko leta yole yo dufata umugongo
nuko twosaba leta ko yo dufasha kuturosa mabati naho tuba
twe dusaba ko leta yo gira icifashije go sigatabara kubera ko abana bacha bagwa mu mporero iki gihuhusi ko nibasura kwiga amashuri yababaye gose hamwe tutabona ico twokora
Hatungimana Richard arongoye zone gasenye ya commune Buganda amenyesha ko ivyabaye biteye agahinda ati bataronse ababafasha commune nacu yo kwishoboza
abene gihugu bose barifumbereje cyane usibye ko nta ucikuru talking bagwihambitse bako baraba begeranya ibyasigaye kugira ngo imvura niyagaruka ntihave yongera kubihohosha nk'abajije intwaro turegera abene gihugu tukabereka ati nubwo byagenze uko sitwegwe twabiteye ariko turasaba by'ukuri ababishoboye badusumbya ubushobozi ko bogarukira kubene igihugu bahuye n'iki kiza byo dufasha cyane
kiretse rero abanyagihugu batagira aho bakika umusaya kubera ivyo biza n'amashuri yarabomotse abana benshi ntibagira aho biga nkuko bishikirizwa n'abari muri ico gisata mu ishuri ry'ubuhinga San Salvador riri mu yagurutse hononekaye ibintu byinshi niyo buhungiro Salvador aserukira iryo shuri imbere y'amategeko amenyesha ko barengewe na cyane cyane ku imashini nyabwonko zakoreshwa kuri iryo shuri zose zononekaye
icambere no kubanza kwegeranya ibyo nonekaye hama twige ico twokora kugira tubisanure hama igikurikira ndukurondera ubufasha na cyane cyane abanyamakuru babitugende baca badufasha kutuvugira hama ikindi gikurikira no kuronda abanyeshwa babarigira kugivyigwa ntibihagarane
Lieutenant Colonel de Police ntawo batageze Evariste umunyamabanga w'umugwi w'intara ya Cibitoke ujejwe gukinga ibiza n'isibe nahatashimye kuvugira kuri mikoro zacu yamenyeshe ko ariko baragira intonde z'abahuye n'ivyo biza be n'ivyononekaye kugira basaba imfashanyo amenyesha ko ivyihuta ari ugutanga amabati ku bantu amazu yagurutse no ku mashure ibikoresho by'abanyeshuri n'ivyo mu nzu n'ibifungurwa bidasigaye inyuma naho batageze asaba abanyagihugu gufatana mu nda muri bino bihe bitoroshe na cyane cyane mu guhindara batagiraho barara mu kurindira ko inzu zabo zisanurwa itariki 15 za kuno kwezi ibiza nk'ivyo byarashikiye komine ya Kibago mu ntara ya Makamba mu manoko bw'u Burundi imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yatumye urusengero rugwa ku bana bariko barasenga batanu burapfa abandi 15 barakomereka abajejwe gukinga ibiza basaba abanyagihugu gukurikizana ntaryo impanuro bahabwa n'abarongoye mu bijanye no gukinga ibiza Desira Tungimana Kigali ijwi rya Amerika
Ijahiye ariko mata niki muhinyegera ariko abanyabugonje ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi yapa papa Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolence Agroya.
Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda combo taxi ni misese ya gatandatu no kuya mungu tubatumire rero kuzokurikira ako gakino kwa gatandatu no kwa mungu amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahimbarije umunsi mpuzamakungu kurwanya gasama abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bavuga ko naho atayongwa ritacibonekeza ishobora kongera kwaduka. Gloria Twishime.
Ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa byabereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abahagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS, inzego z'ubuzima zitandukanye mu Rwanda, imiryango itandukanye itegamiye kuri leta, inzego zibanze n'abaturage basanzwe mu Rwanda. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko umuntu wa nyuma mu Rwanda ufite uburwayi bw'imbasa aheruka kugaragara mu mwaka w'1993 ni ukuvuga ko hashize imyaka igera kuri 30 nta burwayi bw'imbasa bugaragaye mu gihugu. Imibare ya Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda kandi igaragaza ko gukingira imbasa mu Rwanda bikomeje kwitabirwa, aho kuri ubu umubare ugeze ku baturage 97% uvuye kuri 93% mu 2020. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda rwa Gasore Edson avuga ko mu bipimo byafashwe nta mbasa yagaragaye mu gihugu asobanura uburyo byakozwe.
Mu bikorwa dusanzwe dukora harimo ibyo dusanzwe dukora nk'abaganga byo gupima, aho tumaze iminsi dupima mu myanda yose itandukanye aho imyanda ihurira tugapima kugira ngo turebe niba ko nta burwayi cyangwa se nta mbasa iri muri iyo myanda, kandi iyindi myaka izakomeza tuzakomeza dushyira imbaraga.
Icyakora mu bihugu bituranye birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haracyagaragara indwara y'imbasa, aho imibare y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS ugaragaza ko abana 100 barwaye imbasa muri icyo gihugu. Mu gihugu cy'u Burundi naho imibare igaragaza ko abana 4% bafite uburwayi bw'imbasa. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'Ubuzima rwa Gasore Edson yibutse ko ntawe ukwiye kwirara.
Ahantu hose hari ibyakozwe umuryango mpuzamahanga umaze iminsi waragaragaje yuko hari ibihugu bimwe bigaragamo uburwayi bw'imbasa, urebye cyane cyane ibihugu duturanye bidusaba yuko dukora ibishoboka byose kugira ngo tutazasubira inyuma muri izi ngamba cyangwa se muri uru rugendo twihaye wo kugira ngo turandure imbasa.
Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kandi waranzwe no gukingira abana imbasa mu bwoko bwa kabiri, abo ni abari munsi y'imyaka 7. Bamwe mu baturage bakorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu bitabiriye gukingiza abana babo indwara y'imbasa kuri uyu munsi. Mukunde Ntemerance:
naje gukingiza urukingo rwa kwezi n'igice. Biba byiza gukingiza umwana kuko hari indwara nyinshi iz'urukingo rumurinda kugira ngo ukure bwe azabeho neza adahuye n'uburwayi.
Kugira ngo indwara y'imbasa iranduke burundu, abajyanama b'ubuzima mu gihugu barenga 50 bashimiwe uruhare rwabo mu gushishikariza abaturage kwikingiza. Guhera ku rwego rw'umudugudu. Mukajerali Specios ni umujyanama w'ubuzima umaze imyaka 15 akora uyu mwuga, yasobanuriye Ijwi rya Amerika ingamba bafashe zabafashije kongera umubare w'abitabira gukingiza abana babo mu rwego rwo kurwanya imbasa mu gihugu.
Twebwe abaturage bacu barumva, jyewe mfata umuntu akavuza ifirimbi yaba atayivugije nkayivugiriza, abaturage bakaba ba mbere kuguma mu ngo zabo kuko twajyaga tujya buri rugo tugasanga abana aho dukingiye tukandika ku muryango, naho dusanze hatari abana hari ikimenyetso twahashyiraga ubwo tugakomeza tugakingira.
Kamana Aimable nawe ni umujyanama w'ubuzima mu karere ka Rubavu.
Kugira tubanze gukingira abana bose twagiye dukoresha, abenshi tuba dufite amanimero yabo y'amatelefone turabahamagara kuri telefone, abenshi baba bagiye mu kazi tukabubwira bakaduha abakozi bakaduha abana tukabakingira. Naho dusanze igipangu gikinze tukiyambaza umujyanuza nyumba ku mudugudu kabidufashamo.
Dr. Kasonde Mulenga Mwinga ahagarariye umuryango wita ku buzima OMS mu Rwanda ijeje ubufatanye mu kurandura indwara y'imbasa mu Rwanda no ku isi hose, yagize ati: uyu munsi turi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kugira ngo dushishikarize abaturage kurandura indwara y'imbasa ndetse no gusaba ababyeyi abari mu nzego z'ubuzima gukingiza abana babo kugira ngo abana bose babe bakingiye. OMS n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo icyorezo cy'imbasa kiranduke mu Rwanda no ku isi hose. Umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda rwa Gasore Edson yasoje atanga inama ku baturage mu rwego rwo kurandura icyorezo cy'imbasa mu Rwanda, by'umwihariko yasabye ababyeyi gukingira abana babo inkingo zose.
Inama dutanga cyane ni uko abana bose bagomba kubona inkingo zihagije, kuko niyo yaba ari umushyitsi wagusuye uvuye mu bihugu by'abaturanyi giyageza kwa mujyane kwa muganga kugira ngo abone inkingo zose. Ibi bizadufasha kugira ngo tuzagira icyuho cyo kuzana abantu bavuye hanze bashobora kuzana uburwayi.
Inzego z'ubuzima mu Rwanda zitangazwa kugira ngo bitangazwe icyorezo cy'imbasa cyacitse mu Rwanda ari uko nta gihugu cy'Afurika na kimwe kigomba kuba kifite. Ubusanzwe mu bantu ijana bafite iyi indwara, batanu nibo bagaragaza ibimenyetso nko kugira umuriro, kuribwa mu mugongo n'ibindi. Hakanwa n'umwe ku ijana bashobora kugira ubumuga buhutiyeho. Urwaye imbasa ashobora kugira ibibazo birimo n'iby'ubuhumekero kuko ifata imyakura. Ijyanye n'ibyo bibazo, yafata imyakura ifasha mu gutuma umuntu yatambuka ikamusigira ubumuga. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS ugaragaza ko bari barwaye imbasa bavuye ku 1,500 bo mu bihugu 125 ku isi yose mu gihumbi kimwe 1988. Ubu indwara y'imbasa yagabanutseho 99.9% ku ijana. Ubu yiganje mu bihugu bihoramo intambara nka Afghanistan na Pakistan. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Gloria Tuyishime, tugukengurukire. Dusubire rero mu by'intambara ya Hamas na Israel. Igihugu cya Yorudaniya kibandanya kuja imbere mu bihugu by'Abarabu bisaba agahengwe mu ntambara ya Hamas na Israel. Ni mu gihe ibiharuro by'abariko barahitanwa n'iyo ntambara bitera vyongera, abasesenguzi bagabisha ko ibitero ku butaka bya Israel bishobora gutuma intambara ikwira karere kose. Nkuru bimenyesha amakuru y'Ijwi rya Amerika, Del Gavlak muri Yorudaniya yahinduye mu Kinyarwanda na Temistocle Mutijima.
Mu gihe impfu z'abasivili bagwa muri iyi ntambara zikomeza kwiyongera, ari nako ikibazo cy'ubutabazi kirushaho kuremera, Isiraheli yahigiye gutsemba Hamasi, umutwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi na Isiraheli ubwayo bafata nk'uwiterabwoba. Bwana Marwan Mwasher, wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Yorudaniya, muri iki cyumweru yabwiye urubuga Kanaji Midist ko kurandura burundu abarwanyi b'uyu mutwe bishobora kugorana. Ibu uyu munyapolitiki akabihera ku kuba Hamas yararenze kuba umutwe nk'itsinda, ahubwo yamaze kuba ingengabitekerezo. Bwana Mwasher yaburiye ko mu gihe Hamas nk'umutwe wasenywa, hari impungenge ko izindi za Hamas nyinshi zazagenda zivuka. Yagize ati:
ibisubizo bya gisirikare nk'iki ntibyakemura iki kibazo. Inzira ya politiki gusa niyo yabibasha. Ikibazo ku nzira ya politiki sindimo kubona uza kuyiyobora.
Mwasher avuga ko niba Israel itagize uruhare mu nzira y'amahoro iganisha ku ishingwa rya leta ya Palestina, ntinashake kuyobora umubare munini w'abanyapalestina imbere mu gihugu, ishobora kugerageza guhinda abo baturage ku bwinshi ibohereza mu bihugu bya Yorudaniya na Misiri. Ibintu avuga ko bitemewe.
Umwanzuro wumvikana Yorudaniya na Misiri bafite ni uko mu gihe Isiraheli idashaka amahitamo abiri ya mbere, aya gatatu asigaye yaba ari ukugerageza kwigizayo Abanyapalestina benshi bashoboka. Iyo rero ni nayo mpungenge ikomeye.
Amuri Hamuzawi, wahoze ari umudepite mu Misiri, avuga ko mu gihe Misiri irimo gukora uko ishoboye ngo yemerere imfashanyo kwinjira zikagera ku baturage ba Gaza, inatewe impungenge cyane n'ikibazo icyo ari cyo cyose cy'ukwimurwa.
Uruhande leta ya Misiri ihagazeho rushyigikiwe byimazeyo n'imyumvire ya rubanda. Ntituzareka ngo ubusugire bw'igihugu cyacu cyangwa imipaka yacu bivogerwe ngo turakemura ikibazo cya Isiraheli cyo kutemera igisubizo cya leta ebyiri cyo kutemera kureka kwigarurira ubutaka no kwihunza ikibazo cya Palestina.
Kuwa kane w'iki cyumweru, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Misiri, Yorudaniya, Kuwait, Bahrain, Maroc, Oman, Qatar, Arabia Saudite na Leta Ziyunze z'Abarabu bamaganye icyo bise kwibasira abasivili muri Gaza no guhonyora amategeko mpuzamahanga. Aba bategetsi bavuze ko uburenganzira bwa Isiraheli bwo kwitabara butayemerera kwica amategeko no kwirengagiza uburenganzira bw'Abanyapalestina. Bagaragaje kandi impungenge ko iyi ntambara irimo gushaka gutandukira karere kose. Yoav Garant, minisitiri w'ingabo wa Isiraheli, aherutse kubwira abanyamakuru ko Isiraheli nta nyungu ifite mu kwagura intambara.
Temistocle Mutijima, tugukengurukire cyane kuri iyo nkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Yorudaniya. Dale Galvak udusomeye kadusha mu Kinyarwanda. Tunatumira abakunzi b'Ijwi rya Amerika mushaka kumenya ibitandukanye kuri kubera muri Israel hamwe no muri Palestina Gaza ahatandukanye kuja kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com muhasanga amakuru yuzuye ku by'intambara ya Hamas hamwe na Israel. Nonga duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba tubasigure ko twabemereye inkuru ya sport ni shure kuronka akanya kayo tubatumira kuzoyikurikira Edge Gate saha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mwakoze ro kudutega biri Nadia Taha na ingenieur Justin bakoze kuri micro ya Lidiane ni nahazwe twari duhagarikiwe twese na Etienne Karekezi ekipe y'uno mugoroba tubifurije ijoro ryiza na weekend nziza.